mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Igenekerezo rya munani ry'ukwezi kwa gatanu kwa 2017 mwiriwe neza nshuti mutangwa inondwi shasha muri kumwe n'ijwi rya Amerika muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo y'ibiganiro vy'ino mwanya.
Imiryango yacu itonzwe nyene nuko twaza gukenjera ngaha ku ibarabara tukikorera nyamatafari naho nabivanye n'umuntu aba yarose iyo furu yaramuye hama akadutumako akaduhicokira akaca kwikorera ayo matafari.
Uyu ni umwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Kayanza babeshejeho no kwikorera amatafari. Ibibazo bahura navyo turabigaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make kwa makungu abandanya gukeza Emmanuel Macron ku ntsinzi yaraye atahukanye matora y'umukuru w'igihugu mu Faransa mu karere ka Afrika y'ubuseruko umaze kugira icavuga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ahabikishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ya KDG Emmanuel Macron. Abandi bamaze kugira ico bavuga ni perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yagize ati "Nduguruye twamugina ndafise igishika cinshi cyo gukorana na Macron no kubandanya imigenderanire na Leta y'u Faransa ugaye twamugina." Hillary Clinton naheruka gutsindwa matora ahitiye hano muri Leta Zunze za Amerika, nawe ku ruhande rwiwe yavuze ko intsinzi ya Macron ari intsinzi y'u Faransa n'amakungu. Yongera ko avuga ko abivanga amatora y'abandi baneshejwe aho akaba ari ko avuga Urusiya bwagirizwa ko bwivanze matora yo mu mwaka uheze hano muri Amerika ivyahatse gushika gato mu gihugu c'u Faransa. Abandi bagize ico bavuga kuri ano matora ni mu makuru yacu yo hanyuma. Umugabane wa Afrika inkuru ivugwa cyane no ku mukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari ejo kuwimana ariho yongeye gufata indege mujana i Londres mu Bwongereza kongera kwivuza gushasha. Ayo makuru yemejwe kuri no w'Imana n'umuvugizi w'ibiro vyiwe Femi Adesina. Buhari akaba yagiye ahejeje kubonana n'abanyeshuri babigeme 82 babohowe n'umuhari wa Boko Haram. Aho abo bigeme badi mu mugwi w'abashika 276 banyurujwe nabo barwanye mu mwaka wa 2014. Umuvugizi mu biro vy'umukuru w'igihugu ca Nigeria hatangaje ivyo mu gihe hari ko hanugwanugwa kwa magara ya Buhari ubu aza afise imyaka 74 atifashe neza na gato ugeranije naho yaraheruka kwivuriza mu gihugu c'u Bwongereza. Ishami ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières muri rurimi rw'Igifaransa riragabisha ko mu gihe ataco kugwa ikiza ca kurera gishobora kwihaya inkumbi muri Yemen. Abuchar, umuvugizi wa MSF, yatangaje kuri no w'Imana ko imyaka ibiri ico gihugu kimaze mu ntambara ivy'amagara y'abantu vyayangaye, ibitaro vyarasambuwe, abakozi ba leta nabo ntibagihembwa. Yavuze ko iryo shirahamwe MSF rimaze kuvura abagwayi bakorera bagera ku 573 mu ndwi zitatu ziheze gusa. Ni mu gihe igisata ca ONU cita ku magara y'abantu OMS catangaje mu kwezi kwa kane ko umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Yemen yavuze ko abarenga 2023 bafashwe n'ico kiza. Kuva mu kwezi kw'icumi 18 barahasize ubuzima. Ikiza ca korera kije mu gihe abanyemeni basanzwe basinzikajwe n'intambara, ibitero vy'indege, ikena ry'ibifungurwa hamwe n'imyigaragambyo y'abakozi ba leta yasinzikaje ibikorwa vya leta. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukaba muri mu Rwanda muriko mwumva kino kiganiro iwanyu mu ntara bice kuri FM 104.3. Bashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye kuri rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na kuri rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe imbere y'amakuru yose nemeye mbanze nyarukire mu ntara ya Cibitoka inkuru dushekiriye ubunye naruka imodoka zunguruza abantu zizi ku mazina y'amatagisi zahagaritse akazi mu ntara ya Cibitoke yose ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanya nkari kwaraca ijya nini no nkuru Evariste mwiriwe
Wiruneza Diane
Izo modoka zunguruza abantu amatagisi zahagaritse kuberika akazi kabo
Izo modoka zunguruza amatagisi zahagaritse akazi kabo ku ngingo ya buramatari w'intara Cibitoke no kuvuga yuko abagendesha amatagisi badugije ibiciro ahano kugira yuko nk'imodokari ya tagisi ikora umuntu mu Cibitoke kumugwa mukuri mutwara mu rugombo badugije itike amafaranga 500 yahora 500 ku muntu ubu umuntu akaba ategekwa kuriha amafaranga 1000 mu makomine yandi naho bahora bari 1000 bakaba basabwa kuriha amafaranga 1500 buramatari w'intara ya Cibitoke acafata ingingo yuko abagendesha mu modokari umwese acibwa amande y'ibihumbi 100 abo bagendesha amatagisi nabo baca bakuraho barahagarika akazi
Evariste abo bagendesha izo modoka zunguruza abantu muri rusange bavuze impamvu badugije ibiciro byo kwiyunguruza bakoresheje utwo tuduga
igituma abo bagendesha amatagisi bavuga ko badugije igiciro cyo kwiyunguruza mu ntara ya Cibitoke hagati nuko iritiro rya esanse muri kino gihe bavuga yuko barigura amafaranga ari hagati y'5000 n'6000 aho bakavuga yuko mu ntara Cibitoke ku mastation atana hamwe bayironka iyo esanse bavuga yuko ari yinjira kuri forode kuri magendo ivuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda n'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu miji ya Bukavu hamwe na Uvira
Intara ya Cibitoke ni intara isanzwe izwimwo urudandazwa rw'ibyimbugwa bitari bike nk'amatomati kandi agashikanwa mu gisagara cha Bujumbura biciye muri izo modoka z'amatagisi hari cubona iyo ngingo imaze kugira ku buzima bw'abadandaza baba baza kurangura baba babishora i Bujumbura
Diane kiretse ibyo bidandazwa uno munsi bitashowe hariho n'abiyunguruza bagenda muri ayo matagisi batashoboye gukora ingendo haba hagati mu ntara Cibitoke kambere no kuza mu gisagara cya Bujumbura bose bakaba bari baciye birukira ku majance de voyage akugwa n'aya mabisi bita IAS mu rurimi rw'Igifaransa hari no kubira Diane yuko buramatari w'intara Cibitoke yavuze yuko ayo abo bagendesha amatagisi basubira gukora ari uko batanze ayo mande kandi babanje gukorana inama kugira ngo bakore bisunze amategeko
urakoze cyane gose Evariste Nzikobanyanka turaza kugera tugukenere mu makuru yacu ari imbere kugira ngo tubwire uko inkuru izoba yifashe muri ayo masaha
murakoze namwe
Mukanyani ya nkuru nabemerera y'abapfasoni bahisemo kwikorera amatafari kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango ariko handi hato tubanze tunyarukire gatonya ibururi neza na neza muri commune ya Rutovu aho abanyagihugu muri iyo ntara imyidogo ari myinshi bavuga ko badafise igisata kibafasha kwandikisha amatongo yabo barinda kuja mu zindi ntara kugira ngo bashobore kubikora ivyo navyo bigatuma amatata afatiye ku matongo aba menshi nkuko muvyumva muri no nkuru ya Alain Yves Irankunda akoreje rya ka muri commune ya Rutovu
Bamwe mu banyagihugu bo muri zone Muzenga bavuga ko ibura ry'igisata ntunganya amatongo muri commune Rutovu rituma badashobora kwandikisha amatongo yabo kugihe abo banyagihugu bavuga ko bidaheza biborohere gushika ku mugwa mukuru w'intara ari naho hari ico gisata kumva zuko basanga bakoresha uburyo bw'umurengera mu kwipakiza imodoka ibashika nayo Stanislas Champuri numwe muri bo aha akavuga ati hambavu y'uburyo turiha turanagira n'uburuhe
turaroha cyane gose iraba kuva nkaha aha hitwa ni muri commune Rutovu uja ibururi ni rugendo runini cyane gose urabona kwiyunguruza kugenda no kugaruka n'amafaranga menshi gushika kuva ngaha uja ibururi n'amafaranga atari make haruguheberana iragahara hahuheberana ikintu udafise ubushobozi
ibi nubiruko mu gihe abo banyagihugu bavuga kandi ko no kumenya ibisabwa byose kugira ngo itongo ryandikwe biguma ari kibazo kuko barinda gushika ku mugwa mukuru kubibarizayo ikindi ni mu gihe bashitseyo bagasanga hari impapuro badakwije bikaba ngombwa ko basubira inyuma kuzirondera maze bigatuma rimwe na rimwe iryo shaka ryo kwandikisha itongo ridaheza ngo rije mu ngiro abo banyagihugu bakababazwa nuko niyo bigoye bagashikayo akenshi bajuragirika Gerard Nduwimana numuvyeyi
nikiyo niyo twamatwagi bagomba kudutunganiriza bo dutunganiriza ngaha ikindi kindi higoye afise ingorane tugusaba baratugura kuko bagwi batubwira ngo kengo ntangwe mu bitabo kesho bakubwira ngo mu bitabo ngo ntabiri mugabo twese twaravyandike umuzembagire wewe gufata nk'ibururi itike yo uje ururi gwena no kugaruka ni nini ya cyane uko urashobora kuri itikerega ni nk'ukuru he none ko rudacarunyaruka n'ingoga aho nizumva n'ingorane nini
nkuko abonyagihugu bavuga ico kibazo gituma banadebukirwa kuja kwandikisha amatongo yabo ivyo bikama vyama vyazanye injyane mu miryango mu gihe hadutse impari ku itongo ritanditswe nkuko amakuru dukura mu banyagihugu avyemeza ivyo rero abanyagihugu bakabiha isiguro yo kutitabwaho mwiterambere ku mpamvu z'uko bama bagishikirije indongozi ariko ntigitorerwe umuti urashe Fabiano niyo nkuru aha akavuga ati
kai namayira mabi bana nkuva ngaha milometero byinshi yatoraza cyane icyo cyo n'inkumugani mengana n'icyo tubuzi tubyumva bivugwa ku radio birahandi mengana n'icyumvira umenga kirana hari ahubwo biratubabaje cyane bikanadutangaza kuko umengana nk'ababitwemereye imenga nuko duhenda menga ni batubabaye
kuri ico kibazo cyo kutoroherwa gushikira igisata ntunganya matongo hamwe n'izo ngaruka zibonekeza ku banyagihugu bo muri komine Rutovu abajejwe intwaro barahumuriza naho biruko ko vuba ico gisata kigiye gushigwaho Salvatore Simbare numuhanuzi wa Mustaneri mu bijanye n'intwaro imibano hamwe n'imico kama
rumba ibyo gisata byo migambi mu migambi kirimo uko turashaka kwikora kwa nyamahera leta iduha turashaka kumukoresha uko bikorwa byiwe biriho kandi byinshi bifasha kugira umuntu amenye itongo ryo bigarukira mbere nso no kubesha ari n'abantu bagabigaruye amatongo ya leta kuko atacambi yego mugaho nkahuza umukozi kabikurikirana akakwereka witongo rigarukira ngaho nikagwira ngaho byofasha turabona ko munyuma hari abatanze amatongo kera rero nkuwo arakenewe kugira ngo uwo ntituzomunya tumuhe abamuhaye nabaske nasgari leta kandi ni henshi byo turabizi rero nuwo mugambi turagufise kugira ngo munyuma tugarura amatongo ya leta hakiri kare aho umuntu yaronse habiwe ahasgari ntabi ha leta kuko n'amatati yugabantu
ico kibazo kandi cyo kutoroherwa mu kwandikisha amatongo kiri mu banyagihugu bo muri komine Rutovu kirabarizwa kandi no muri komine ya Mugamba nkuko amakuru dukurayo avyemeza Ibururi mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Tuvengaho ibururi dukubitire gatonya ku gatumba kanyabihogo kari mu ntara ni commune ya Kayanza kavugwamwo abapfasoni bahisemo kuja kwikorera amatafari kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo igihe umunyamakuru wacu Moise Misago yahashitse yahasanze harimo n'abapfasoni bibungenze bikora ayo matafari ivyo bikabatera impungenge kumwanya n'umwanya amagara yabo ashobora kubangamirwa dukurikira inkuru yiwe
Aha turi mu ifuye matafari aho abakenyezi abahetse abana ekana bibungenze bari kubiremeka amatafari aturiye bayaseha bayashikana ku barabara aho aca atwagwa n'amakamyo aho kuri umutumba wa Nyabihogo usanga abana bari kubafasha abavyeyi babo gusaba ayo matafari biremetse amatafari usanga baca ku byambu kuburyo bishika bagatemba mu mwonga aho mbere bavuga ko bahakwa kuvunika nubwo biruko abakenyezi bavuga ko atakundi bashobora gutunga imiryango yabo agahembo kabo ni ntica nikize bahembwa amahera ari hagati y'amajanindwi n'igihumbi kuri mikro z'ijwi rya Amerika abakenyezi batubwiye ko bemera kuvunika kugira babeho
atwebwe abakenyezi nabo turiko turikorera burya dushaje mu bitaro yakubera kubera abana bamerewe nabi ukabona ugirwe mu bibondo urabirwafa
imiryango yacu itunzwe nyene nuko twaza gukenjera ngaha kwibarabara tukikorera nyamatafari naho nabivanye n'umuntu aba yarose iyo furu yaramuye hama kadutuma ko akaduhicokira akacha kwikorera ayo matafari
yewe ntungwe naka kazi ka matafari tukagira ingorane tukamerekwa nabi kubujye uko tuba dushonje cyane tukavunika tukamererwa nabi tukabura ibyo tugaburira abantu n'ubu twahere kuva saa 10 n'imwe
nta n'impfakazi zo bazikorera akazi nga
eh abapfakazi barimo ni beshi
ko hari gihe mbere do cyakucyambo nko ku migogo hari gihe bishyuka gatsitara ukagwa mu ruzi ugasanga uragize ingorane gose ukavunika
ukubura aba bafasha bamwe muri abo bakenyezi usanga bahetse nzoya bariko bakora ko kazi uyu mukenyezi ahetse uruyoya avuga ko atamufasha afise ibyo bigatuma atakundi ari bubigire kubwivyo ahitamwe kurondera ubuzima muri ubwo buryo
aha ndi mu kazi kamatafari akumuze dukora amafaranga make ya 5 kilo cifukirimwo kihumbisha matafari tugitura amafaranga 100 Yego.
Ni nko kumwe cyagacwa gwemba nkanga.
Baduhemba yonyera 700. Ntandi nusu yifirimwo. Niroba yubuye nyene.
Nirakumbona ufise umwana mu mugongo ucyubikora gute?
Ndabikora ko nyene buke. Mu mugongo mwarampetse. Yaramenyere yarushye ndaryamika hasi.
Umwana bafise imyameza nga.
Nta nukweza arambara. Yego muganga ronke ico rirenza. Urabona ko tutavunitse tutarya.
Hambavu yabo usanga hari n'abakenyezi bibungenze muri ako kazi ko guseha amatafari nubwo bavuga ko ako kazi kagira ingaruka mbi ku mukenyezi yibungenze abo bakenyezi bavuga ko atakundi bobayeho bavuga ko bakora ako kazi kumvuza kubura mikoro uyu agira ati
baza bibungenze uko nyene hamo bagakora barushye bakicara bakabanza bakaruhu
ingaruka mbi ubona
none wumva ingaruka mbi zoburaga mubyeyi oya
hari umuntu maze gushikira nga
ariho nyene bari Ndeno nga habarimwe nuka tubatara akaruka bakiri ya kumatafari.
Ukuja mashirahamwe ya bakenyezi, bavuga ko bitaborohera. Aba bakenyezi bakavuga ko muri ayo mashirahamwe bisaba ko bajayo bafise munsi y'urugo.
Nyamashirahamwe yaduhije. Ujani cyutagira munsi y'urugo. Ega ha n'ubukene bwadufashe tugasatuvana n'uruzuba naho tukirwa tubisane ngero.
Umwe mu bakoresha babo bakenyezi avuga ko ako kazi kabavuna. Kubwivyo ntibari bategerezwa gukora ako kazi.
Yakoze neza rero yashize mu ngufu harashobora gukora 1500 cyangwa 2000.
Abakenyezi mukuza gukora ako kazi je biva kuki?
Biva ku bukene cyangwa inzara mvune niyo bakura mu kuko abikora ashonje inzara yashobora kumufatiramo ugasanga ntibi ubuzima bwe ntibugenze neza muri make kuko si byabajejwe gukora.
Abajeje intwaro muri komine Kayanza bavuga ko ako kazi bagategwa n'ubukene gugarije imiryango itari mike. Umuhanuzi wa Musanteri ajeje intwaro imibano n'imico kama akavuga ko bama bahimiriza abakenyezi kwirinda gutwara abana muri ibyo bikorwa biruhisha. Silvestre Nsaguye.
Abana nibyo baraca mu mugabo babahamagawe n'ababyeyi babo canke ugasanga abana ubwabo bagiye kugira ngo barondere amafaranga bakoresha utu canke turi bivanye n'uko babona ubukene muri mu miryango yabo twebwe ico dukora duhimiriza ababyeyi ubwambere kujana abana ku mashure rero iyo bishitse ugasanga umubyeyi uyo canke uwundi ararekuye umwana kugira ngo aje mu bikorwa mwe n'ivyo twebwe iyo tuyibonye tubandanya guhanura dutuma n'abajejwe intwaro hasi ku mitumba kugira ngo ibi byo gukora ubuzi buremereye kubana bigabanuke
Ayandi makuru twahawe n'abajeje intwaro nuko bama bahimiriza abakenyezi kuja mu mashyirahamwe kugira biteze imbere mu Kayanza mu buseruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gatonya duca dutandukira ayavugwa mu makambi Umisi itanu gusa imyaka ibiri izobirumanye neza umunsi ku yundi ya maradiyo yarakomeye cyane mu Burundi aturiwe ayandi nayo akugagwa amenyesha makuru b'abarundi yo bahungiye bavuga ko bitoroshe ubuzima babayemo yamarango bagiye gushinga ishirahamwe bahuriyemo kugira ngo rizohore giga ibazo bahura imisi yose mu ntumbero yo kubitorera umuti ibyinshi ku ino nkuru tubiteguriwe n'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda
Kuje hamwe bagafashanya mu ngorane barimwo za misi yose ni kimwe mu byatumye abamenyesha makuru bahunze biyumvira gushinga iryo shira hamwe Patrick Mitabaro yahoze akora muri radio Isanganiro akaba ari mu mugwi washinzwe kugira utunganye bijanye n'iryo shira hamwe amenyesha ko intumbero nyamukuru ari uko bosubira kuza baravugana bijanye n'umwuga bahunze bakora kugira nibazo bave bawibagira bigashobora no gufasha abaronse aho bisumamo
imico cyumviro chaje kubera yuko twasanze hari abamenyesha makuru bataye akazi bagateshejwe n'ubutegetsi barahunga hanyuma bageze mu buhungiro baragerageza kwinanata kugira babandanye umwuga wo kumenyesha makuru ariko ntivyoroshe kuri bamwe kuko gushika n'ubu baraca rimwe barabara kandi arabamenyesha makuru harabayaronse aho baba barakora ariko nabo nyine ntibishemeye cyane no kuvuga rero ico cyumviro cavutse kugira ngo abamenyesha makuru bose baba bari mu Rwanda baba bari mu Buganda baba bari muri Tanzania iburaya n'ahandi bahunze ubutegetsi kumvise bavuye ko babandana umuga wabo kuko ntidushobora guta isuka kuko na kare n'abarundi barakendeye ko tubandanya tuba makuru nkuko twamye tubikora muri kahise ubu twaba turi mu bihe bitoroshe.
Patrick Mitabara amenyesha kandi ko gushinga iryo shirahamwe bidasigura ko bavuye mu runani rw'abamenyesha makuru UBJ Union Burundaise des Journalistes mu rurimi rw'Igifaransa. Ati nakaryo ko kwiga ibibazo byabo batabivanze n'ivyabasigaye mu Burundi.
Ntiduhebye na gato sendika kuko n'ubu turi muri yo ni sendika turimwo kabamenyesha makuru bahunze duhuriramwo n'abamenyesha makuru basigaye mu gihugu. Ni kuvuga twese tuhurikiye muri UBJ ariko icyo dutandukaniye ko nuko amenyesha makuru turi mu mahanga dufise ibibazo byacu duhuriramwo n'ibyo narimejeje kuvuga ntabwo na gato dutandukanye na UBJ. Ni UBJ ni isanzwe sendika turimwo ariko kandi tukaba dushyize gushinga iryo shyirahamwe kabamenyesha makuru bahunze ariko babandanye bari muri UBJ kubera yuko tutasangiye ingorane n'abari mu Burundi babandanye bakora naho ibibazo barimo nabo nyine dusanzwe tubizi.
Amashirahamwe nkayo y'abamenyesha makuru batayizabo kubera ingorane ziba ziri mu bihugu iwabo n'ahandi arabaho. Valerie Muco yahoze akorera televiziyo y'igihugu amenyesha ko mu bihugu byinshi bya Afrika nka Eritrea na Djibouti mwe nayo mashirahamwe yafashije cyane abamenyesha makuru kuronka ico bakora.
Hari nk'abo muri za Eritrea, za Ethiopia n'abandi muri za Somali usanga baromowe n'ubutegetsi canke baromotse kubera umutekano muke mu bihugu wabo. Aho rero urumva barashoboye kuja hamwe barakora n'imigambi ibateza imbere burya uburyo ko twashoboye kuja hamwe izotuma tushobora no kugira imigambi ibiteza imbere nk'uko twabonye abandi babigize batigeze bagira ubwoba canke babona yuko ivyabo biheze ngo kubera bomotse batayizabo menyesha makuru nako ndavuga muri ivyo bihugu byo muri Afrika baraja hamwe uburero barashoboye kubandanya bakora umwuga wabo kandi bagashigikirana. Iyo rero muri hamwe biroroshe yuko umuntu abafasha hako muba mwatandukanye mwese atazi iwundi cyari karakora.
Kwigenekereza rya gatatu za kuno kwezi mu gihe abo bamenyesha makuru bariko barahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bw'ukumenyesha makuru haci hashingwa umugwi w'abantindwi bagiye guheraheza ico gikorwa cyo gushinga iryo shirahamwe. Mwamenya ko abamenyesha makuru b'abarundi bahunze barenga ijana abahungiye hano mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bashika 80. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Uretse rero iyo myaka ibiri izobirumanye kuri no genekerezo rya 13 abanyamakuru batari bake bahunze igihugu cy'u Burundi nyuma yuko amaradio bakorera yugawe. Ikindi tuzokwibuka muri ino ndwi ni imyaka 36 izoba irumanye neza kuri no wa kane. Bob Marley umuririmbyi yakunzwe cyane kubera uturimbo twe twa reggae yitavye Imana mu ikambi Induta muri Tanzania. Abarasta bibona nk'uwo muririmbyi bari mu ndwi rero bahariye Bob Marley abarasta bo mu buhungi iro Induta bavuga ko kubera ubukene barimwo atabiteramo bashobora kuremesha ariko ico bikoze ngo bazokora ibikorwa byiza bisunze iragi rya Bob Marley gari hagaze ahanini ku rukundo. Leonce niyo ngabo yaduteguriye byinshi kuri no nkuru.
Sanje nitwa Nirenganye Zikiri ndumwe mu baririmba mbo mu mugwi ntare zo mu kigabiro.
Umurasta Ezekiel Nirenganya avuga ko mu kambi Induta nkaho ari hose icakura ari kwigisha amahoro n'urukundo.
Umurasta ni umuntu asanzwe ameze nk'abandi bantu kiretse gusa nuko afise urukundo akunda Imana kandi agakunda abantu kandi akirindika ibi cyose kimutandukanya n'Uhoraho Imana cya Rastafari.
Wewe nk'umurasta akamaro kawe nakahe ngaha mu mpunzi?
Igikorwa cy'umurasta ni kwigisha, ni kwigisha isi yose, ni kwigisha umuntu uwo ari we wese. Akamaro kiwe ni urukundo, ni ubumwe. Yigisha urukundo, akigisha ubumwe.
Kubwiwe rero mu kambi Induta aramaze kuhabona abarasta benshi.
Umuntu wese arashobora kuba rasta, abarasta ni benshi cyane. Kuko Babiloni ni umuntu yanga Imana, yapinze Imana. Ariko abarasta mani ntakekeranya ni benshi cyane kuko tubayeho mu rukundo, tubayeho mu bumwe, naho ibibazo bitabura. No mu Kirundi baravuga ati ntazibana zidakomanya amahembe, ariko ico nosaba nuko twokwihanganiranira tukagira urukundo. Ega barasta ni benshi kuko hariho urukundo. Ndiko ndatembera ndabona abantu babanguranya abantu bashwanye, umuntu agafasha uwabonye utuyoga twamumereye nabi.
Ezekiel Nirenganya ati one love, urukundo.
Ndakunda cyane indirimbo yitwa one love, vuga urukundo rw'abakumuko kumunyafrika kwa kwisi yose. Umuntu wese twese turi ishusho y'Imana, cyo gituma twotegereza kugendera urwo rukundo ari one love. One love, one heart, then na na viro one love, brother sister one love, oh yeah na na na. Oh, well, asante, bani bahezagire, bani bahezagire cyane.
Muri iki gihe rero cyo kwibuka umuririmbyi Bob Marley, Ezekiel Nirenganya avuga ko arakaryo keza ku murasta wese ku kwisuzuma, na cyane cyane ko ataburyo bafise bwo gushobora kugira ibiteramo.
Novuga ati ni gihe umuntu azokwicara akiyumvira kahise umwaka wahurangiriye, tukaraba inyigisho duhana, tukaganira nk'abavukanye. Subira inyuma gato inovuga ati iyo umuntu mukunda ntumwibuka rimwe gusa. Twe Bob Marley twama tumwibuka ari mu mitima yacu, tumwibuka iminsi yose. Ariko iki gihe nocita ko ari tuzofata umwanya wa meditation, umwanya wo gukubita agatima mpembero, tukiyumvira ibikorwa Bob Marley yakoze, iragiye adusigiye, tukiyumvira ati mbega turarigendera koko. Ugusenga umuntu azokwicara yegereza Uhoraho Imana, urabona mu buhungiro ubuzima buragoye, ivyuma ntabihari, nta konsere yoboneka, ntiyoshoboka.
Aho ari mu kambi Nduta, Ezekiel Nirenganya arafise akabonge k'igihugu. Muri uru ruririmbo rwiwe ariremesha, akaremesha n'izindi mpunzi, ati Imana ntirenganya.
Noreza Uhoraho, Uhoraho Imana nyine ingabo nyine imbabazi,
Senyo Ngabo Induta muri Tanzania kubw'ijwi rya Amerika.
Nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, n'ikiganiro iwanyu mu ntara n'ingaha tusozereye ikiganiro cuno munsi. Mwakoze mwe mwatwumviriza, yakoze ingenieur ari kumwe na Innocent Kimenyi bashikanye amajwi ayiwanyu, bakoze abanyamakuru bacu bagize ico batereye kugira ngo kino kiganiro gishoboke. Jani nahazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye. Ndabasigiye kano karirimbo ka Bob Marley, Africa Unite. Muri make agira ati Afrika yiyunge ku nyungu z'umunyafrika. Azwari rero ku munsi wa kane aho abakunzi be bazomwibuka Robert Nesta Marley azwamaze imyaka 36 ashengeye. Mugira umunsi mwiza n'indwi nziza mu banyi no mu byanyu.
Yeah, yeah.